Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ubu ni samwe ya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese mu duteze amatwi. Turi ku wa mbere tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Hano muri studio 17 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Tangishaka. Nanjye ndabaramukije ndabaha ikaze mwese mu biganiro vyacu vyo kuri uno mugoroba. Kaze neza. Reka dutangure makuru avugwa hirya no hino ku isi muri uno mugoroba. Muri Kenya, indege z'igisirikare cya Kenya zaraye zigize ibitero mu bice bimwe bimwe vya Somalia, nyuma yaho abagwanyi ba Al-Shabab bagandaguye abantu 148 ku ishuri rya kaminuza muri Kenya. Igisirikare cya Kenya kijejwe kwivuna abansi gitangaza ko ibitero bagize ejo ku munsi wa Mungu vyagizwe ku maposition ya Al-Shabab mu ntara ya Gedo mu bumanuko bwa Somalia. Kuri uyu munsi wa mbere, umuvugizi w'igisirikare cya Kenya David Obonyo yamenyesheje ko basambuye amaposition abiri ya Al-Shabab, ariko ntibavuze igitigiri cy'abahitanywe n'ivyo bitero. Ivyo bibaye nyuma yaho perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yari yararahiye ko agiye kwihora igitero cyagizwe n'uwo mugwi kuri kaminuza ya Garissa mu buseruko bwa Kenya haciye indwi.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama aravuga ko imbanzirizamushinga kuri gahunda ya nuclear ya Iran aricyo gisubizo gikomeye gishobora gutuma Iran ihagarika umugambi wayo. Mu kiganiro n'ikinyamakuru The New York Times, Perezida Obama yavuze ko gukomeza ibihano byafatiwe Iran bidahagije kubuza icyo gihugu gukomeza na gahunda zayo zacyo za nuclear. Iran n'ibihugu by'ibihangange bitandatu aribyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubushinwa n'Uburusiya ndetse n'Uburayi bw'Unze Ubumwe mu cyumweru gishize bumvikanye ku mbanziriza mushinga y'amasezerano agomba kuba yarangije gutunganywa burundu bitarenze tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu gutaha. Muri ayo masezerano ashaka ko Iran yemera ko itazakora intwaro kirimbuzi, Iran nayo igashaka ko bayikuriraho ibihano bayifatiye bimaze gushegesha cyane ubukungu bwayo. Icyakora Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu we siko abibona. Mu kiganiro kuri televiziyo ya NBC, Netanyahu yavuze ko iyo mbanziriza mushinga idakumira ubushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro za kirimbuzi.
Umushikiranganji wa Pakistan ajejwe kwivuna abansi avuga ko Saudi Arabia yasavye igihugu ciwe kubafashisha abasirikare bagwanira ku butaka indege n'ubwato bwo mu ngwano mu bikorwa vyo kugwanya baroberi bari muri Yemen bashigikiwe na leta ya Iran. Kawaji Muhammad Asif yabivuze mu nama nshingamateka ahari ko haravugwa ikibazo cerekeye niba ico gihugu kigiye kwifatanya n'umugwi umaze ukwezi uyobowe na Saudi Arabia mu bitero vyo mu kirere vyo kugwanya baroberi bariko baragwanya umukuru w'igihugu wa Yemen Abdi Rabu Mansur Hadi yemewe n'amakungu. Igihugu ca Pakistan caremeye kuzofasha ibikorwa vyo kugwanya abo baroberi bari muri Yemen, ariko ntikiremera neza uburyo kizofashisha muri ivyo bikorwa. Umushikiranganji mukuru wa Pakistan Nawaz Sharif akaba yari yemeje kuzofasha kurungika gukingira murantunga umutekano wa Saudi Arabia ku bitero vyoza biva hanze y'ico gihugu. Kinyamakuru Interfax nacho gitangaza ko igihugu cy'u Burusiya kimaze guhungisha abantu 159 kibakura muri Yemen, muri bo hakaba harimwo abarusiya 47.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inzego z'umutekano mu gihugu cya Malaysia zataye muri yombi abantu 17 barimo babiri baherutse mu gihugu cya Syria baregwa umugambi wo gushaka kugaba ibitero mu murwa mukuru Kuala Lumpur. Ku rubuga rwa Twitter, umukuru wa polisi y'igihugu Khalid Abbakar yavuze ko ibyo byihebe byafashwe kuri iki cyumweru. Nta bindi bisobanuro yarengejeho usibye kuvuga ko ibindi azabitanga mu minsi ya vuba. Ibibaye iminsi mike Minisiteri y'umutekano mu gihugu ikoze umushinga w'itegeko rifunga ndetse rikanambura urupapuro rw'inzira abakekwaho ibyaha by'iterabwoba. Abarwanya uwo mushinga w'itegeko bavuga ko wambura abanyagihugu uburenganzira bahabwa n'amategeko y'igihugu. Kuva umwaka ushize, Malaysia imaze guta muri yombi abantu benshi ikeka gukorana n'umutwe w'intagondwa wa Islamic State.
Igihugu cya Cameroon kimenyesha ko naho ibitero vya Boko Haram vyari vyaragabanutse abagwanyi bakekwa kuba ari uwo mugwi bamaze indwi zitari nke basahura imfungurwa n'ibitungwa vy'abarimyi n'aborozi baba ku mupaka wa Nigeria mu buraruko bwa Cameroon. Moki Edwin umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ari muri ako karere amenyesha ko abarimyi bo muri ako karere batangiye guhunga. Buramatari w'intara yo mu buraruko Mijiawa Bakari avuga ko abagwanyi baza kugira ibitero bari mu mugwi wa batanu canke cumi bagasahura ibitungwa imfungurwa n'amafaranga y'abanyagihugu babaka baba ku mupaka uri hafi ya Borno State muri Nigeria. Salid Yaru umwe mu bashingamateka bo mu buraruko bwa Cameroon abwira ijwi rya Amerika yuko abarimyi bamwe bagiye baranka gukurikiza amategeko yabo bagwanyi bagiye baricwa. Buramatari Bakari hakavuga kandi ko impamvu bisa n'ivyananiye Boko Haram kugira igitero gikomeye muri Cameroon muri aya mezi abiri aheze vyerekana ko uwo mugwi atanga uvu ufise zo kwitegura ico gitero kubera ibitero bigenda bigirwa kuri uwo mugwi wa Boko Haram nyene n'umugwi mushasha ujejwe umutekano muri ako karere harimwo abasirikare ba Cameroon, Chad na Nigeria.
Ministri w'intebe wa Iraq Haider al-Abadi kuri uyu wa mbere yatangaje ko guverinoma ye yiteguye gukorana n'ubutegetsi bw'abakurde kugira ngo babashe kwigarurira intara ya Nineveh yafashwe n'intagondwa za Islamic State. Ibi al-Abadi yabitangaje mu mujyi wa Erbil uri mu karere kayoborwa n'abakurde ari kumwe n'umuyobozi w'ako karere Masoud Barzani. Nubwo batatangaje igihe bazatangiza ibikorwa byo kurwanya izo ntagondwa, abo bayobozi bombi bavuze ko Islamic State ibangamiye umutekano wabo bose. Ibi kandi bibaye nyuma yuko abarwanyi b'abashit bafatanyije n'ingabo z'igihugu kwigarurira umujyi wa Tikrit. Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi twumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2.
Abakoresha email mushobora kudushikira mukoresheje adresi yacu ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu, site ya internet yacu nayo ni wezi3@radioyacu.com. Si mu Burundi bibutse imyaka 21 y'urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira yaguye mu isanganya ry'indege mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije umuyobozi w'umugambwe Frodebu Nyakuri yavuze ko abamugandaguye bazateba bakamenyekana murantunga tumutega amatwi.
Tafe babaro mwinshi cyane kurupfu rwa president Ntaryamira yahitanywe n'indege yarashwe mu Rwanda harimo president Habyarimana n'umuperezida wacu. Ku bwacu amatohoza ntabwo izwa kujya nta matohoza ahari, indege ntirashe, indege yarashwe, nuko gusa twagiye duca mu ngorane nyinshi cyane, ingorane zatumye tudashobora gukurikirana amatohoza kugaragaza ibyo tuzi kugira ngo ukuri kumenyekane abarundi bose bibaza icyo wacishe perezida wacu Ntaryamira cyamushyikarije.
Nta mwanya muraronka gushika ubu kugira ngo mutohoze mumenye ukuri.
Urubanza rw'ubwicanyi ntiruhera, umuntu iyo yishe ntagire ngo uzotinda bizimangana ngo biherere ngaho, iminsi yose igihe na cyose hazonekera umwanya aya matohozwa arazwi yarabaye, icavuyemo tuzogaragara.
Ayo matohoza yakozwe ikintu coba kitaratangazwa cavuyemo ni iki?
Suno munsi noza gutangaza ibyavuyemo, igihe nicagera tuzotangaza icavuyemo. Uburundi buzopfa bwibagiwe perezida wabwo Ntaryamira kuko hazokwamba hari abagabo n'abashingantahe bazokwama bakurikiranwa urubanza.
Vyereke umuryango wiwe naho hoba hari ikintu kimaze gutangwa kimeze nk'ugushumbusha naho amatohozwa muvuze ko atarashigwa ahabona.
Kuva ntajyamira atwawe n'ubwicanyi bwahabaye twaciye tujya mu ngorane nyinshi cyane gushika mu 2005 bari mu ngorane cyane cyo nshari gukunda kuronka inyishu ariko ubu rero twaye twaronse inyishu kwari twaronse agahengwe hagati 2005 2015 no kubaza leta yari hari ico yarakoreye abana n'umuryango wa president Ntajyamira.
Dr. Jean Minani murongo w'umugambwe Fodebu nyakuri iragijandadaye murakoze cyane gose kukanya maduhaye.
Namwe ndabakengurukiye cyane.
Urakoze nawe Frederic Nkundikije kuri ico kiganiro na muganga Jean Minani ayoboye umugambwe Fodebu nyakuri.
Tubibutse ko kuri uyu wa kabiri tariki 7 z'ukwezi kwa kane hirya no hino ku isi hazaba imihango yo kwibuka ku nshuro ya 21 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ayo makuru arambuye tuzayabagezaho ku munsi w'ejo. Mu Rwanda, Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi yari mu nteko ishinga amategeko kuri uyu wa mbere aho yasobanuriye abagize inteko imitwe yombi uko ubutabera bwifashe mu gihugu. Aho mu nteko Bwana Murekezi yagaragarije abagize inteko ikibazo cy'abashinjwa uruhare muri Jenoside bakidegembya mu mahanga. I Kigali, Asumta Kaboyi adufitiye inkuru irambuye.
Nyuma y'amasaha arenga abiri, Minisitiri w'Intebe asobanurira abagize Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi yateranye ikibazo cy'ubutabera mu Rwanda. Abadepite nabo bafashe umwanya wabo utari muto babaza ibibazo byibanze ku kurangiza imanza ziba zaraciwe n'inkiko Gacaca abariko bagomba kwishyura bakinangira. Aha havuzwe cyane imitungo yangijwe muri Gacaca, kugeza ubu abashinzwe kuyishyura bakaba barinangiye abandi barabuze ubwishyu. Minisitiri w'Ubutabera yasobanuriye abadepite ko harimo gutekerezwa ukuntu abangije imitungo tungo muri Gacaca bagatsindwa ariko babuze ubwishyu bakoreshwa imirimo nsimbura gifungo ifitiye igihugu akamaro ikivuyemo hakarebwa uburyo cyagenerwa abagomba kwishyurwa. Ikibazo cyagarutsweho cyane n'abadepite benshi n'icyo abafunzwe batagira amadosiye. Hari bamwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko basanga abakozi barenganije abo bagororwa ntibabashe kwita ku madosiye yabo uko bikwiye bidakwiye guciraho ahubwo bagombye guhabwa ibihano.
Hari deba nakurikiranya kwa Minisitiri w'Ubutabera na nyakwa Minisitiri w'Umutekano deba bakoze rwose wumvaga irimo bavuga ku cyo kibazo gihari ku buryo nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera wenyine yavuze ati rwose twabwiye abayobora amagereza ku muntu yarangije igihano cye bagomba kumufungura tukazirengera ibindi ariko ntago bigeze bacyuvuga ngo twumveho cyaba gihagaze ubu ngubu.
Abantu 2007 bavuga ngo za dosiye zabo ntago zari zuzuye. Iki kibazo umunyahatarashira amezi 6 kigaragajwe icyo ari byo byose hari abanyarwanda barenganye. Ese ababikoragamo hari konsekansi zabagezeho?
Mu bisobanuro Minisitiri w'Umutekano mu gihugu yatanze humvikanyemo ko abakozi bakora mu nzego z'ubutabera batigeze bakora amakosa yo gutagaguza amadosiye y'abagororwa ahubwo ikibazo kikaba cyashyizwe kubaburanishije mu nkiko Gacaca.
Nta karengane kabayemo kubera yuko nta muntu waretse gufungurwa kubera yuko dosiye ituzuye. Ntabwo umuntu yaza kuvuga ngo nafungiwe muri gereza ngo muri kasho ngo iyo minsi wamaze muri komini tuyibariyo ngo sohoka. Ugomba ibimenyetso, waba utabifite icyemezo cy'umucamanza ko aricyo gereza ishingira. Hari abafite ibyemezo bidateyeho kashe. Aba bakozi babigizemo uburangare tubahanisha iki? Njye ndumva cyaba ari ikibazo kiremere. Ziriya nyangamugayo niba arizo twita abakozi tukibaza uko turi buzihane biraba ari ikibazo kiremere. Kubera yuko ibi ni ibyemezo by'inkiko Gacaca bagiye babizana ubona bituzuye birimo utuntu tumwe na tumwe tuburamo.
Zimwe mu mbogamizi Minisitiri w'Intebe yagaragaje nk'izibangamiye ubutabera harimo kuba hari ibihugu bigiseta ibirenge mu kohereza mu Rwanda abakekwaho kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se ngo bababuranishe mu bihugu byabo. Minisitiri w'Intebe bavuga ko bazakomeza gushyiramo imbaraga kugeza igihe abo bantu bose bakoze Jenoside bazakurikiranwa. Minisitiri w'Intebe yavuze ko leta kandi igiye gushyira imbaraga zikomeye mu kurangiza imanza zaciwe zijyanye n'imitungo mu nkiko Gacaca no gukurikirana abaryimitungo ya leta n'abadindiza imishinga ya leta iba yagenewe abaturage ahubwo abayobozi bakishyira mu mifuka amafaranga aba yagenewe abaturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ijwi
ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radio yacu akadomo.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Urakoze Thomas. Tugaruke mu Burundi, wahora serukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu Burundi no mu karere ko mu biyaga binini, Boubacar Diarra yarakuwe mu mabanga yiwe. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu, Laurent Kavakure yavuze ko Boubacar Diarra ataserukiye neza ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika nk'uko yategerezwa kubikora. Tubatega amatwi.
Ndemeje yuko twasabye yuko ambasaderi Boubacar Diarra atahuka, hanyuma ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rikashobora kutubungikira uwundi mutegetsi amusubirira. Kubera yuko ikintu twahurije ko n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ni uko imirimo bari bamushinze uko yayirangura atayirangura neza ku buryo twese bigushimisha, cyane cyane ko yari ajejwe n'ibibazo by'aka karere. Tukaba twarahurira ko yuko Afrika, icyo gihe Afrika ryari ikwiye kumvikana gusumba uko wewe yabigira, kuko twasanga acurika cyane cyane umutwe hamwe n'abandi baserukizi n'ibindi bihugu bya Buraya bya Amerika muri kano karere. Ugasanga rero ishyirahamwe ry'ibihugu by'umwe rwa Afrika, ry'umwe rwa Afrika ritumvikana, ijwi ryaryo ritumvikana nk'uko twese twabyifuza. Hanyuma rero turiko turihweza ngene yarangura amabanga bari bamushinze, tubumvikana yuko uwo muhamagara bakamusubiriza uwundi yokura ku buryo twumvikana aho twese, bwa yaba leta y'u Burundi yaba ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika.
Uyu mutegetsi Boubacar Diarra yari amaze imyaka itari mike mu Burundi, yatanguye mu 2012 ataye umurongo muri imyaka canke n'ibintu yari yatanguye kuva kera.
Oya, cyane cyane aho habereye ibibazo murazi, cyane cyane bamushye no kurangura amabanga muri aka karere byari biri kumwe n'ibibazo byo muri intara ya Kivu. Mugabo yari afite icyicaro ngaha mu Burundi, mugabo twari twumvise yuko kandi kumbure byari byo uko yakorana na bagenzi be byatuma Afrika umengo no gukurikira gusa, umengo nta jambo ifise, umengo nta jwi ifise byumvikana. Kandi urazi yuko rwo cyane cyane ngaha mu bihugu bya Afrika, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ni ishyirahamwe twebwe twemera twese duhurikiyemo. Aya mashyirahamwe yose yo mu karere n'amashyirahamwe twese duhurikiyemo twemera, dushaka yuko ariyo mu bibazo byacu kwamana ntaryo aje imbere. Hanyuma rero turabona yuko yari afite iyo ngorane kugira ngo yemeze ijwi rya Afrika ryumvikane neza mu bibazo byose byo muri kano karere. Icyo kintu twari twagihurije ko n'abarongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, nicyo bituma rero no mu minsi yakurikiye haba n'uburyo ibibazo byo ngaho iwacu mu Burundi tutumva yuko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rifite ijwi, rifite ijunja, rifite ijambo, rifata ingingo yumvikana.
Ayo mabanga yashinzwe n'ishyirahamwe rya Afrika, ika iyo shyirahamwe yo mu isanzwe yari gutuma rimukura muri ayo mabanga mu gihe yoba adasirukira neza ishyirahamwe rya Afrika.
Erega twaravyumvikanye, si ukuvuga ngo ni leta y'u Burundi yabisabye, yego na leta y'u Burundi yabifitemo uruhara, mugabo n'ibintu twumvikanye n'ishyirahamwe rya Afrika kuva na kare. Twari tubyumvikana tubona yuko mu by'ukuri adaserukira neza ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, si ukuvuga ngo ni leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi twarabigize, mugabo twari twaravyumvikanye n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika.
Hari abategetsi batari bake baserukira ibihugu byabo, eka bamaze gusabwa gutahuka mu Burundi, ikibazo nyamukuru cyo bariki?
Nibaze ko tubifatira muri rusangi, ntitwabifatira muri rusangi nkajewe kuva nshyizwe ayo mabanga abo bategetsi muri ko muravuga jewe ntabo mbonda. Ndabona cyane cyane warajejwe ibintu by'umutekano mu mwaka uheze, mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yari yagize raporo imeze nabi cyane y'ibihuha, avuga yuko hari abari kubatanga ibigwanisho mu mamiko bw'igihugu. Turabitohoza dusanga n'ibintu ataho byari bifatiye kandi byatumye igihugu cyacu kigira isura mbi mu makungu. Hanyuma rero turavuga uwo mutegetsi turasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ngo buri mwimurira hanze, twebwe dukorana neza dukuri naho mubaza n'abandi bose dukorana neza, twebwe nta bibazo dufite muri rusange n'abaserukira ibihugu byabo ngaho iwacu.
Uyu mutegetsi Boubacar Diarra yoba amaze gutahuka canke bitikanije gutahuka muri minsi?
Oya, yaratahutse. Jewe yarasezeye itariki zitatu imbere y'uko afata indege. Bari bamutumye ko ngo hari inama yatezwa kujamo, mugaba mwumvisha yuko akazi kiwe ngaha mu Burundi kaheze, abamutwara mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika.
Umutegetsi mushasha aserukira ishyirahamwe rya Afurika mu murindi ryari?
Muri ino minsi iri imbere twarumvise yuko batanguye kumurondera, kubera yuko turi mu bihe by'amatora kandi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rutegerezwa gukurikira neza ingene ibintu biriko biragenda ngo mu minsi iri imbere, kugira ngo muri iyi nkuko tuvyitse tubaze
Laurent Kavakure umushikiranganje w'Urundi ajejwe imigendanire. Murakoze ku kanyamwa duhaye.
Urakoze
nawe Frederic Nkundikije.
Ubu naho tugeze muri wa mwanya duha abakunzi bacu urubuga bakatanga ibitekerezo ku makuru tuba twabagejejeho. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi Edouard Nduwimana wa gatandatu yasuye abarundi bahungiye mu Rwanda bamuhakanira gutaha. Nibyo abakunzi bacu bavuzeho ku rubuga rwacu rwa Facebook. Thomas Kamirindi ni we ubidusomera.
Murumba Matias aragira ati mbe abo ngabo ahamagarira gutaha nibo abonye badakunda ubuzima bwabo, nabareke bigumireyo. Umuntu wese afise uburenganzira bwo kuba aho yumva umutekano wiwe wubahirijwe. Nibumva icabahunganye caheze bazogaruka, kuko ubuzima bw'impunzi busanzwe butaryoshe. Bitegekimana Cedric waravuga tu Rwanda mudufatire neza bene wacu, Imana ibane namwe. Nsengiyumva Albert ati birumvikana ko batahita bataha mu gihe batarizera umutekano wabo, ahubwo leta y'u Burundi negerageze gukuraho imbogamizi zituma abantu bakomeza guhunga. Ntahimpera Godefroid ati barafise igituma badashobora gutaha. Edouard nareke kwigirisha, ibiba aravyumva, ibindi navyo arabibona. Kibasumba Blaise aravuga ati none si ikibazo kimbonera kure ko kitarakemuka. Wowe wabona abantu bambaye amashara ukabona ko atari ubwicanyi burimo butegurwa? Nibigumire mu Rwanda bareke kujya mu muriro bawishyiriye. Ruhumuriza Noel Kasim atubwo koko ni kwa rukwigiza nkana, hari uwajya mu rupfu arureba nkawe icyatumye bahunga cyarangiye. Butera Apollinaire ati batahase ahantu bashyizeho umutwe w'imbonera kure wo guhohotera abantu, bajyanwe Ilahe. Ndibwira ko Butera ashaka kuvuga mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho. Naho Nzoyihera Audace arabaza ati mbezi irya mbonera kure zibatoteza yazigishije kubana n'abandi neza? Gatwa Hassan Ene niwe urangije avuga ati birababaje cyane kubona abanyagihugu ubama intekera ku mutwe, hama abategetsi bakavumera ko igihugu gitekanye. Imbere yo kuzitahura babanze bake izo nkozi z'ikibi ibigwanisho zifise. Ngibyo rero ibyo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bavuga mu magambo make ku mpunzi z'abarundi ziri mu Rwanda.
Iradio Ijwi ya Amerika. Muri iki gihe amatora yimirije mu Burundi, Iradio Ijwi ya Amerika yatekanije umwanya w'ibiganiro byerekeye amatora.
Nivyo koko tuzoha akaryo abanyepolitike, abahinga mu byerekeye politike, abahurikiye mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike, urwaruka, abapfasoni, abikorera utwabo, abagwiza tunga, kugira ngo badushikirize ibyumviro byabo ku itegurwa ry'amatora hamwe n'ukuntu yoba mu mutekano akaba ku mugaragaro ataguterana igitsure.
Abategetsi bazohariko barahiganwa nabo bazohabonera akaryo ko gushikiriza abanyagihugu imigambi yabo yo guteza imbere Burundi, eka bazoshobora kandi no kugira impari zo kumenyekanisha no guhayanisha imigambi yabo.
turabateye akamo mwese ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni saa moya n'iminota 50 mu Rwanda no mu Burundi.
Imbere y'ugusozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba, reka tubibutse mu ncamake amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuwabwiye yuko indege z'igisirikare cya Kenya zaraye zigize ibitero mu bice bimwe bimwe bya Somalia, nyuma yaho abagwanyi ba El Shabab bagandaguye abantu 148 ku ishuri rya kaminuza muri Kenya. Igisirikare cya Kenya kijejwe kwivuna abansi gitangaza ko ibitero bagize ejo ku munsi wa Mungu vyagizwe ku maposition ya El Shabab mu ntara ya Gedo mu bumanuko bwa Somalia. Kuri uyu munsi wa mbere, umuvugizi w'igisirikare cya Kenya David Obonyo yamenyesheje ko basambuye amaposition abiri, ariko ntibavuze igitigiri cyabo baraguye muri ico gitero.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama aravuga ko imbanziriza mushinga kuri gahunda ya nuclear ya Iran aricyo gisubizo gikomeye gishobora gutuma Iran ihagarika umugambi wayo. Mu kiganiro n'ikinyamakuru The New York Times, Perezida Obama yavuze ko gukomeza ibihano byafatiwe Iran bidahagije kubuza Iran gukomeza gahunda zayo za nuclear. Iran n'ibihugu by'ibihangange bitandatu aribyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubushinwa, Uburusiya n'Uburayi bwunze ubumwe mu cyumweru gishize bumvikanye kumbanziriza mushinga y'amasezerano agomba kuba yarangije gutunganywa burundu bitarenze tariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu gutaha.
Umushikiranganji wa Pakistan ajeje gukwivuna abansi avuga ko Saudi Arabia yasabye igihugu ciwe kubafashisha abasirikare bagwanira ku butaka indege n'ubwato bwo mu ngwano mu bikorwa byo kugwanya abaruberi bari muri Yemen bashigikiwe na leta ya Iran. Kayaja Murantunga Muhammad Asif yabivuze mu nama nshinga mateka hari ko haravuga ikibazo cerekeye niba igihugu cya Pakistan kigiye kwifatanya n'ibihugu bimaze ukwezi biyobowe na Saudi Arabia mu bitero byo mu kirere byo kugwanya baroberi bari ko baragwanya umukuru w'igihugu wa Yemen Abdi Rabu Mansur Hadi yemewe n'amakungu.
Inzego z'umutekano mu gihugu cya Malaysia zataye muri yombi abantu 17 barimo babiri baherutse mu gihugu cya Syria. Aba bose bararegwa umugambi wo gushaka kugaba ibitero mu murwa mukuru Kuala Lumpur. Ku rubuga rwa Twitter, umukuru wa polisi y'igihugu Khalid Abubakar yavuze ko ibyo byihebe byafashwe kuri iki cyumweru. Nta bindi bisobanuro yarengejeho usibye kuvuga ko ibindi azabigezaho azabitangaza mu minsi ya vuba. Ibibaye iminsi mike Minisiteri y'umutekano mu gihugu ikoze umushinga w'itegeko rifunga ndetse rikanambura urupapuro rw'inzira abakekwaho ibyaha by'iterabwoba.
Igihugu cya Cameroon kimenyesha ko naho ibitero vya Boko Haram vyari bimaze kugabanuka mu minsi yahera, abagwanyi bakekwa kuba araburi uwo mugwi bamaze indwi zitari nke basahura imfungurwa n'ibitungwa n'amafaranga y'abanyagihugu bari ku mupaka wa Nigeria na Cameroon. Buramatari w'intara yo mu buraruko avuga ko abagwanyi baza kugira ibitero bari mu mugwi w'abatanu canke 10 bagasahura ibintu by'abanyagihugu muri iyo ntara. Juti mwese mukunda radijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri no mugoroba bigarukiye ngaha. Turashimiye badufashije mu byo mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalani Masi yadufashije gushikiriza ibiganiro. Kuri mikomwe ari kumwe na Oriane Tangishaka.
Nanje Edirwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza. Tuzongere duhure ejo saa 11 n'igice z'igitondo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.